Iyi ni radio ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe njuti mwese muteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki 18 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'2019 muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Turafise indirimbo zitwega ziwacu gatwiki wacu nka mahasa hakaba ni indirimbo dusanzwe dusubiramwo zikizungu zingande ikinyarwanda ikirundi gikongomani ndetse mu rusangi indirimbo zose mu rusangi turazikora
umwe numwe mu basore b'amahasa y'abarundi bafise umwuga wo kuririmba aho bari mu buhungiro mu gihugu cha Uganda. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini z'impunzi z'abarundi muri Tanzania muri Republika ya Demokratike ya Kongo ni Buraya turazibafitiye hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi. Ikaze mwese. Mbere yo kuja mu idonido y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi duhera no muri Amerika aho hariko haravugwa kandi cyane ikikogwa cyo gukura ku butegetsi umukuru w'igihugu Donald Trump. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi aradusigurira muri make igikogwa bita impeachment.
Mwaramutse neza. Uyu munsi Donald Trump ashobora kuba president wa gatatu mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uhamijwe ibyaha n'abadepite, ibyo bita impeachment mu cyongereza. Koko rero umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika urakora itora uyu munsi nyine ku kirego cyemejwe mu cyumweru gishize na komite y'uyu mutwe w'abadepite ishinzwe inzego z'ubutabera. President Trump ashinjwa ibyaha bibiri: gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko. Twibukiranyije impeachment ni igikorwa cy'urwego nshingamateka cyo gushyira ikirego ku mutegetsi wo hejuru wo murindi ishami ry'ubutegetsi bw'igihugu, no kuvuga urwego nyubahereza tegeko cyangwa urwego rw'ubucamanza. Impeachment twayigereranya n'ikirego umushinjacyaha yitegura gushyikiriza urukiko iyo ankete zarangiye neza. Ntabwo impeachment ivuze gukura umuntu ku butegetsi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, impeachment iba ku rwego rw'igihugu no ku rwego rwa leta zigize igihugu. Turebere hamwe muri make cyane amateka magufi ku rwego rw'igihugu. Nk'uko tubisanga ku rubuga rwawo history.house.gov, umutwe wa impeachment inshuro 64 kuva mu 1789 umwaka itegeko nshinga ry'igihugu ryemejwe. Muri izo nshuro 19 nizo zonyine zabyaye ikirego cyangwa se impeachment. Ku zindi zose 45 amaperereza yarangiye umutwe w'abadepite utemeje ikirego. Ku bantu 19 uyu mutwe w'abadepite wareze muri Sena, ibyaha byahamye 9 bose b'abacamanza bahita birukanwa ku mirimo yabo. Babiri basezeye ku kazi kabo Sena itaratangira kubaburanisha. 8 yarababuranishije ibagira bere. Aba bagizwe bere na Sena barimo abaperezida babiri: Andrew Johnson mu 1868 na Bill Clinton mu 1998, hanyuma Sena imugira umwere mu 1999. Perezida Richard Nixon we yeguye mu 1974, umutwe w'abadepite uri hafi cyane kumwemezaho ikirego. Impeachment ya mbere na mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ku musenateri witwaga William Blount mu 1797. Mu byo abadepite bamureze harimo ibyaha bya ruswa. Sena yaramuburanishije ntiyabimuhamya ariko iramwirukana. Urubanza rwe rwimakaje ihame ryanditse mu itegeko nshinga ko buri rwego rw'inteko ishinga amategeko, Sena cyangwa umutwe w'abadepite, rwishyiriraho amabwiriza ngenderwaho yo kwihanira abarugize. Rushobora kwirukana umwe muri bo ku bwiganze bw'amajwi ya 2/3 by'abarugize. Ntabwo rero urwego rumwe rw'inteko ishinga amategeko rushobora kubwira urundi ngo nimwirukane uyu nguyu cyangwa se ngo nimumuhane ku buryo ubu n'ubu. Shuti zacu ikigana amerikana na hagihumurije mbashimiye cyane ko mwagiteza amatwi. Ubutaha tuzarebera hamwe ibya impeachment ku rwego rwa za leta zigize igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugira umunsi mwiza, murakarama.
Arakoze Thomas Kamilindi yatubwiye muri rusange ibijanye na impeachment. Reka dusabe mugenzi wacu Aloise Bigirimana atubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi na we nyine ahereye kuri icyo gikorwa cya impeachment muri iki gihe hano muri Amerika.
Urakoze Oriana, umukuru w'umurwi w'aba Republicane muri Sena Mitch McConnell ejo ku munsi wa kabiri yaranse ibyasabwe na mugenzi we arongoye abademokrate muri Sena nyene Chuck Schumer. Schumer yasabye abafasha bakomeye ba Perezida Donald Trump kwitaba mu kwezi kwa mbere gushikiriza ibyo bazi mu mburano ku byaha Trump yagirizwa. Schumer yashikirije ko Sena ibwirizwa kumviriza abategetsi bane bo muri leta ya Trump barimwo umunyamabanga mukuru mu biro bya Perezida Mick Mulvaney hamwe n'uwahoze ari umuhanuzi wa Perezida ku bibazo by'umutekano John Bolton. Abademokrate bavuga ko abategetsi bazi byinshi mu twigoro twa Trump ko gusaba Ukraine gutohoza ku mukeba wiwe muri politike Joe Biden bashobora kuzohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Inama nshingamateka yiganjemo abademokrate itekanya kuri uyu munsi wa gatatu gutora ikemeza cyangwa igahakana ibyaha bibiri nyamukuru Perezida Trump yagirizwa kuba yararenze kandi bishobora no gutuma ava ku butegetsi. Abahinga babona ko ibiganiro bya kidiplomasiya hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea ya Ruguru bishobora guhagarara burundu. Ni mu gihe Korea ya Ruguru yashikirije kwizorungika ikigendajuru cya misile kigenda ikirere kirekire nk'akaganuke izo birungikiye Amerika ka Noweri. Umuhinga muri Korea ya Ruguru Joshua Polak yashikirije ko atakimenyetso kigaragara abona kw'icyo gihugu gikeneye kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe. Korea ya Ruguru yarongereje agasomborotso mu kugerageza misile 13 kuva mu kwezi kwa gatanu mu twigoro two kugondoza Amerika ngo igikure ko ibihano. Mu gihe Korea ya Ruguru yogerageza iyo misile canke ibisasu bya nuclere muri iki kiringo cya Noweri, abahinga bibaza ko Amerika ishobora kwishyura ikoresheje inguvu za gisirikare.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Afrika, Perezida wa Sudan y'Ubumanuko Salva Kiir hamwe n'umukuru w'abarwanya leta Riek Machar baremeranije gushinga leta mfata kibanza y'ubumwe ukwezi kwa kabiri kw'ikiringo cya nyuma bihaye kutararangira. Izo ndongozi zibiri zasinye amasezerano mu kwezi kw'icyenda umwaka w'2018 inyuma yo kuremerwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ishyirahamwe rihurikiyemwo ibihugu byo mu buseruko bwa Afrika byishinze iterambere IGAD. Perezida Kiir hamwe n'uwo yahoze ari cegera ciwe baraganiriye iminsi itatu ku murwa mukuru Juba muri iyi ndwi. Ibihumbi amajana by'abakozi ba leta barihereje amabarabara ku murwa mukuru w'Ubufaransa Paris hamwe no mu bindi bisagara bikomeye ejo ku munsi wa kabiri n'umunsi ugira 13 biyamiriza umugambi wa Perezida Emmanuel Macron wo guhindura bimwe mu itegeko ryo gukukuruka rimaze imyaka irenga 40. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati agereranya ko abantu bagereranywa ku 650 aribo bakoze imyirekano ku murwa mukuru Paris. Iryo hinyanyurwa ry'ayo mategeko rikura imyaka yo gukukuruka kuri 62 igashika kuri 64.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yaravuganye na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ibibazo bya Libya mu gihe Turukiya iri mu mwiteguro wo kurungika abasirikare muri icyo gihugu cyatabaguwe n'intambara mu gihe byoba nkenerwa. Uburusiya bushikiriza ko bushigikiye igihugu kironderera umuti intambara yo muri Libya nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi wa leta Dmitri Peskov. Mu kwezi guheze Perezida wa Turukiya Erdogan niho yasinye amasezerano y'umutekano na leta ya Libya yavuye mu mwumvikano. Ayo masezerano avuga ko leta ya Tripoli ishobora gutuma ko abasirikare ba Turukiya muri Libya.
Narakoze cyane mugenzi wacu Thomas Kamirindi ku makuru avugwa hirya no hino ku isi adushikirije. Tubutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ubu ni wa mwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Buganda. Akenshi y'abantu bahunze barata imyuga yabo, ariko ivyo ntivyashikiye ku basore babiri b'abarundi b'amahasa bakaba arabaririmvyi bahungiye muri Uganda kuva muri 2015. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi yaganiriye nabo ku kazi kabo k'uburirimvyi.
Warakoze nakina kivar warakoze na mahama warakoze.
Je ni twandikumana Armel abarije butoyi mu mahasa
kandi wowe?
Nanje ni twandikumana Arno nkaba ndi bukuru mu mahasa.
Ego twebwe turi amahasa umugwi w'amahasa wavuye Burundi ukora imiziki yitwa tumaze gusohora umuziki witwa Kiwacu wakunzwe cyane. Barawuzi benshi urimo wawe Mico n'Akaranga. Bo buro turi ngaha mu Kampala dufise umugwi witwa Together Live Band twashatse gukorana n'abandi kugira dushobore gushikiriza abarundi bari ngaha Kampala umuziki wabo ucuraranze uturirimbo twabo twa kera batazicwa n'irungu kubera bahunze, ariko bibuke babone yuko umutuziki twabo bakitumviriza bakatwumva tukabaryohera bagasubira kwibuka iyo baje bava n'ukuntu byari byifashe.
Hanyuma baniye muri abahanzi kandi muri amahasha?
Ego mu bikorwa byacu bisanzwe turi abahanzi, turafise indirimbo zitwega ziwacu gatwe kiwacu nk'amahasa, hakaba ni indirimbo dusanzwe dusubiramwo z'ikizungu, izingande, ikinyarwanda, ikirundi, igikongomani, ndetse mu rusangi indirimbo zose mu rusangi turazikora mu mugwi witwa Together Live Band, ariwe twashoboye gushyira hamwe tugashobora gucuraranga dukoresheje ibi byuma bigezweho kugira ngo dushobore kumvisha umuziki w'abarundi n'uw'abanyamahanga tuwushikane kure cyane mu barundi aho baherereye hose aho bashoboye guhungira.
Hanyuma ibi kubera iki mwabishyizemo kubikorera hano Kampala?
Ego urumva twaraje Kampala kuva 2015 hadutse ikibazo cy'i Burundi, turaza tuza kubananiriza ubuzima bwacu hano. Ama dusanga hano hari abarundi benshi bagwiriye, ari abage badusabaye amahasa ko mwaririmba nta kuntu mutegurira akantu tukabaririmbira tukaza kubaraba. Tuzaza turavuga tuti ntitwo kwikorana twenyine kubera hano hari abandi baririmbye b'abarundi, reka tushire hamwe tuyite Together. Mugabo waho tugeze kuri Together Live Band.
Bivuze ko kuririmba ntabwo mwabitangiriye aha ngaha, mwari musanze mukora no mu Burundi?
Ego kuririmba twabihereye kuva mu Burundi kuva 2005 twari twakoze indirimbo ya mbere muri studio benshi bamenyereye yitwa Kirimba Art, yakoreramwo abahungu bo muri Etoile du Centre, abo twarashoboye kurana umuziki wa mbere. Ariko mu 2010 niho twagiye kuzamuka cyane dusohoye indirimbo ndangakaranga y'i Burundi twa Kiwacu, yashoboye kumenyekana cyane irashika no kure cyane mu makungu hose barayimenya, ari yashoboye no kutuzamura cyane.
Umuvuze ko mwaje 2015 hamaze kwaduka ibibazo by'intambara mu Burundi, bivuze ko namwe mwaje nk'impunzi mwarahunze cyangwa?
Ego bitewe n'uko i Burundi byari bimeze, twebwe twasanzwe dukora umuziki mu gihugu cy'u Burundi duca duhura n'ibibazo aho abantu bagenda bikekana, bitewe n'aho twari tuba kumusaga tubona ko hari ibibazo byinshi byo bya politike imibiri ihanganye. Turabona ko twari turonse umuntu adufasha tubwira ati nashobora kubimuraho mukabandaniriza ibikorwa i Kampala. Twari tuje dufise proje yo gukora imiziki album, ariko bimaze kumera uko turavuga ati ndi twosubira inyuma n'ubundi ntaco birimo, reka tugume hano tukomeze muri proje yacu tuboro buhoro. Ubu tuba tumaze gukora indirimbo zibiri mbo kugera rero ngaha aha tugeze muri Kampala. Ubu twasanze twabonye community nini y'abarundi, turavuga kubera iki tutobaryohera kandi turi ngaha hanyi tubaca tuhitamo kuguma hano Kampala, murero turi mu nzi za Kampala.
Hanyuma kuba mu buhungiro hari ingaruka bishobora kuba byarateye ku mwuga wanyu ubuhanzi?
Ego kuba mu buhungiro twaratakaje bisivuga ingufu twari dufise mu Burundi na project twari dufise twari twateguye yuko mu Burundi twakorera imiziki myinshi ndangakaranga nk'uko akiwacu yari imaze gusohoka twa tugiye kuyikorera clip video kugira ngo dushobore kwereka Abarundi twatuvuga tuti tuzoshike kure dusaba n'ama festival yo hanze dushobore gusabamwo ububasha bwo kugeramo guhiganwa n'abandi bantu bakora imico ndangakaranga bihugu byabo ariko hano byarapfuye iyo projet nigishobotse kubera twashije tuvi Burundi nibazo vy'i Burundi studio twakoreramwo yarugaye yitwa Kim Friends Record tugeza ntaco biratugora kumenyereza turamenyereza umuziki turaja hirya no hakuno turondera Abarundi batubwira mwo dufatwa bafasha ibi twabafasha ibi kunda baraza kudusangaho dukorera mu bubare
kuva mwagera hanga hari indi ndirimbo maze guhanga mu butumwa mutanga muri yo ndirimbo harubwo mwamuvuga ku buzima mwakiyemo buzima bw'ubuhunzi cyangwa ubuzima muri rusange bw'igihugu cyanyu ibibazo by'igihugu cyanyu cyake
ego cyane mu ndirimbo twashoboye gukora kuva dushitsino hariho zibiri hariho imwe twagize y'urukundo nindi imwe twaririmbye kubijanye ni ubuzima bw'impunzi nindi twashoboye gukora igira gatatu nabana batonyi cyane bana bo muri korale batonyi cyane b'abarundi bafise association ishira hamwe yitwa RCN twarashoboye gukorana indirimbo y'agateka k'abana kabana b'impunzi
hanyuma iyo ndirimbo hariyo mwahanze mugeze ahangaha niyo abarundi bamwe bakiri mu gihugu baba batazi nakabasabye ngo muyiririmbemo agakeka mwe nuko
kubimpunzi nibintu bibaho kubimpunzi nibintu bishika ibibazo iyo bijutse abahatorewe kutoregwa inyishu ibibazo iyo bijutse warakoze nakinakinakivara warakoze na mahama warakoze
iyo
mutabira yes
abo rero ni impunzi z'abarundi bari mu Buganda tuje muri Tanzania mu gihe i Geneva mu Busuwisi hateraniye inama yo kurabira hamwe uko impunzi nabimukira bafashwa impunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu ca Tanzania zifise ico zisaba abari muri iyo nama babishikirije kuri mikro y'umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika James Joven muri Tanzania
nk'ikintu turimo turabona kabisa nk'inama kumva imwo iraba kukerekeye impunzi ndibaza yuko kabisa hiyo i Geneve kabisa murakwiye kukiga ko ikibazo cyacu turabona yuko ngaha amwikambi kandi duhangayitse twareba ku kibazo kongene tubayeho tukabona tubayeho nabi mu kibazo ibibazo byarewe byose bije biza bitureba baratubeshyera ngo hariho ngo inkongo biki n'ibindi kandi ubwo mu kwinjira twarasatswe turagira gute mugabo ikiza cyaricyo cyose kiza kitureba
mutugire iyo nama muri mone muyabe ijambo moshika ko yongera murabe ko mudukura hano tubahagorewe mu abapeyi yahana ayo tugowe nitugira shinge na rugero rekano muke uratubangamiye muvise ahantu mwereke mubona yuko twopfa hano muri no muriyo turi mu muriyo wakandi wokore turi mu muriyo wakandi wokore murabe yo nama muri kumwe muri Geneve yuko mwo dusabira kugira turabe hamwe twungururiza hano hantu haratubihiye turamerewe nabi gose imitima yacu hagaze kubita inkinyoni ntitugirayo ducirana tumira
iyo nama murimwo i Geneve waguma mushimangire cyane gose ku kibazo cyerekeye impunzi ziri muri Tanzania bivanye n'uko twebwe ngaha turahikiye muga turagowe baga kituje ngo ibibazo bigabanuke muga kugera no munsi nta na kimwe kiva ko ukuva ko bitera byiyongera kuko n'iyo nama murimwo turumva ko muriko muri iki kibazo dosi wacu ahubwo nyabona murabukuntu mugishimangira cyane gose kugira mutwunguruze mutuvane ngaha hanyuma natwe naho kugira ngo twumve ko twabona amahoro kuko dufise byinshi bitubabaje ngaha
jewe mu byukuri ikibazo kijyanye n'ubuzima bwacu nk'impunzi bwa mbere numva nshima cyane kuba numva ko hoba hari inama izokoranya kumbure abategetsi kumbure ba UN n'abandi n'andi mashirika kugira ngo bige ikibazo cyacu nk'impunzi icya mbere cyo nobivuga ko mu by'ukuri turavye ubuzima bwacu bw'uyu munsi n'ubw'iminsi irenganye kugeza aho byashitse abantu tukongera tugata igihugu tugahunga kugeza n'ubu ikibazo tukibona cya mbere nuko tugerageje kumviriza amaradiyo tugerageje kumviriza ibinyamakuru byo hirya no hino mu by'ukuri igihugu cyacu kugeza n'uyu munsi nta mutekano uriho nta nico duhinduka buryo twovuga canke gyeje umuntu yoshobora kugira gute gusubira mu gihugu akagira amahoro bivanye nuko dukurikiranye ibiganiro byo hije no hino no kuvuga umutekano wacu muri kije gihugu n'amakungu nta nawemera ikidutangaza rero kugeza n'ubu turatangara buruko bukeye ubumva Tanzania iduhimiriza idutwara gasakise kimoni dutahe ni dutahe bo akaba ari bo babona umutekano n'amahoro yacu muri kije gihugu mugabo twebwe ataho tubona n'ubu tucumva bene wacu barara mu mashamba bafise umutekano muke ibiziga biracatogwa mu gihugu abantu baracicwa kuga n'ubu nico gituma tuvuga tuti nta kizere na kimwe dufitse
none twebwe kwera ikibazo ibibazo vyaturengeye none tumere gute bavyeyi bacu kandi ari mwebwe mutu mwatushize ngaha murebe kungene mwokwiga ku kibazo kiwacu niyo nama y'Geneve kabisa murebe icyo kibazo cy'isoko cy'ahantu twokaba bamweho twigwariye n'imishishito twahora dukaba kwagasoko none amasoko barabomoye ubu kabisa nivyo mbere mwanabonye bamwe bo baranabibonye ubisoko riragaragara nta kintu na kimwe ukandagiyemo ho wobuhuye n'ingorane no kukuvuna bakagushira iyo nyamu sivya ikindi kibazo mbona mwokwiga n'ikindi kibazo cy'impfuvyi bamwe babanyuruje bagatwara abanyina babo nabase ubu uyi kibazo cy'impfuvyi abari ngaho nyene gusa ntibagira kepfo na ruguru none ubu kweri ngaha amurevye ikibazo cyabo kabisa nacyo murewe kumwe ne mukiga none bazovahe bazoja hehe
kugira ngo mudutabare aha nukuri turamanitse amaboko dusaba dukomana amashyi mudukura ahantu iyo nama yuno musi nejo hagire kivuyemo cereke impunzi ziri muri Tanzania kandi mutwe mudufashe mutunyarukirize vuba na vuba kuko twege turaguye ngaha intwagwa ingwara nyinshi tutari dusanzwe tugwaye bivanye n'imirire mibi n'imibereho mibi mu minsi duhava tugenda nk'ibikoko atanagahozo dufise twambara nk'ubu leta ya Tanzania yumvise ati hari inama yicaye Geneve iriko irakurikirana impunzi hoho baca barushye izaho kudufata nabi nyene gosi kuko bibaza yuko mwanya n'umwanya tuvamo tubacika hanyuma kuko twege ngaha menga twaje kuburudandazwa
Radio Ijwi rya Amerika rero ni muri Tanzania dukubitire muri Republika ya Demokrasia ya Kongo impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda mu buseruko bw'igihugu nabo basaba abari muri iyo nama gukemura ibibazo by'imfungurwa ubuvuzi ndetse n'ubuzima ububaraje inshinga muri rusange baganiriye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Icyo nifuza nkaje impunzi yo mu Rusenda nifuza ko bwo kwiga ku kibazo cyo carasiyo twebwe turiko turaronga ngaha mu nkambi ya Rusenda. Kubera ko idolari 12 baduhereza ni rasiyo ntoyi gose. Idolari 12 kuzikuramo agahutu ko kwambara ko dukuramo ugazikuramo tuvuta two kwisega cyangwa akaje ko kwambika umwana ni ibintu bitugoye cyane. Dodo 12 ni kuvuga ngo naho uzijya twekana n'ibyo byo kahutu kumwana cyangwa karatu ko kwambara ni rasiyo y'indizibiri wihangana. Nyuma y'izi ndizibiri ni uguhangayika ni hamwe n'ubundi dufatirwa mu mirima y'abantu kuko turiba kumbe bibaza ngo badufasha kumbe indya baduhereza n'inteyi. Nifuza ko n'ukuri nk'abagira neza bo kwiga kuri rasiyo yacu bakatwongereza n'amaburiburi basi kugira ngo natwe tworoherwe nitugiye n'umubano mubi n'abandi akadushaka kwa sindirayi na 30 cyangwa basi binananya akaduhana basi 2005 bo babakoze.
Nk'impunzi yo mu Rusenda icyo nasaba aba bayobozi bateraniye i Geneve ni uko bogerageza bagakemura ikibazo c'indero kuko gihanze impunzi nyinshi zo mu ikambi ya Rusenda. Ubwa mbere na mbere abana ntibagereho bigira abana biga bicaye ku mabuye nta ntebe amashuri yaruzuye ikigira kabiri abana ntibagira ibikoresho no munsi tuvugana muri uku kwezi kw'12 umwaka w'ishuri uraheze ameza natanguye mugo gushika no munsi abana benshi ntibararonswa amakaye mbwira umwana yigatandika umwana yomenyeke ingukambi zica zibonekeza nuko umwana ashika mu mwaka wa 5 wa 6 w'amashuri mato mato ataramenya no kwandika izina giwe adashobora kwandika izina ry'umubyeyi wiwe ivyo bikaba tubona yuko atamenye biko araronswa kuko abana biga atabikoresha bafise kandi biga mu buzima bubi cyane biga bishye ku
mapfu bari abayobozi bateraniye Geneve jewe nk'impunzi ndifuza ko ikibazo bushobora kudukemurira ni cerekeye amagara y'abantu bira niho amagara y'abantu ni karabura mu ruganda ntibacura magara y'abantu ni vyose kuko umuntu adafise amagara nashaka gukora ibikorwa vya misi yose rero turifuza ko aha mu nkambi ya Rusenda muri iri muri mu buseruko bwa Republika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Majefo ya Sud Kivu ya Kivu turifuza ko budushingira ivuriro turakeneye ivuriro vyukuri aho bari babumva ico kintu ko ari kintu gikenewe cyane kuko akavuriro dufise ngaha nakavuriro n'ukuri ataco kamari abantu icambere cyo nta bipimo bikwiye gafise turumva ko no muhinga bw'ubuvuzi agaposte de santé kajijwe kudumya abantu ibihumbi bitanu nakintu turi abantu ibihumbi mirongo itatu nukuri rero bari bakwiye gushiraho ivuriro uvuriro mu bita mu nkambi kugira ngo bitworohe kwivuza ni ukuvuga ikindi nacyo twifuza ko bokora ni uko mu baganga budushyiramo abarundi urabona ahantu benshi ntibazi igiswahili uragenda hajya kwa muganga uri umuntu wavuye ahantu utazi igiswahili udashobora kwisigura bihubwo rungi ni umuganga ushobora gutahura muri cya giswahili ariko yaba harimo abarundi byari kuba ari ibintu byiza cyane kuko twarabibonye no mu yandi makambi biriho abashanwa barundi kugira ngo umuntu agiye kwivuza adashobore kuvuga cya giswahili ashobore kumvikana n'umuntu avuga ururimi rumwe.
Bari abayobozi bateraniye Geneve ico nipfuza nipfuza yuko bo twigira ku kibazo cy'umutekano urama kuko aho duherereye nta mutekano uhari twahunze umutekano muke n'ubu aho turi umutekano muke uribonekeza mu minsi heze haraciye imigwi y'abagwanyi yitwaje ibigwanisho ica hagati mu nkambi ivyo igipolisi cha Congo carabimenye FRDC yarabimenye kabiri haherutswe gufatirwa inkoho zirenze zitatu mu nkambi ya Rusenda zifatwa n'impunzi ubwazo zidafashwe n'abasirikare ba guverinema ya Congo badafashwe n'igipolisi cha guverinema ya Congo kugeza aho impunzi zonyene arizo zifatiriye abaje guhungabanya umutekano ica gatatu nuko inkambi iri ku birometero bikeya cyane yaho twahunze turi uwo shaka kutugirira nabi muri fraction de seconde yo badushikirije
aho ni naho rero duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio gatanu i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye abamfashije mu bwinga bw'ivyuma na Mukbe yamfashije kwegera ibiganiro tubashikirije ndabararike mu banda imwumviriza radio Mukunda ijwi rya Amerika murakoze
radio ijwi rya Amerika yabaye subizo chachu radio ishwiga amerika yo yabaye subizo chachu mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye subizo chachu mugutangi jambo kubanyagihugu yo yabaye subizo chachu Tanzijambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuza yo kwitwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutangi jambo mubanyagihugu yo yabaye isubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa bijya byayira. Yawa, I'm a special, I'm a man who is a dapper.